Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 19 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Mundikije. Kuma genekezo icenda na cumi uku kwezi kwa gatatu abagumya banga mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi barafashe ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza imboneza ntayigayezwa iyo mugambwe. Umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Evariste Ndayishimiye yarahaye ikiganiro amenyesha makuru mu ndwi iheze, maze araheza aratanga umuco kuri iyo ngingo. Yamara batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi bavuga ko iyo ngingo ifise intumbero yo kugumiza Perezida Pierre Nkurunziza ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose. Reka twumvirize insiguro yatanzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umushikiranganji Evariste Ndayishimiye.
Rero uno munsi abantu nibareke gufata iyi ngingo bace bayifatanya n'amatora mu 2020 ntibayifatanye n'ibwirizwa shingiro. Iyi ni ngingo umugambwe CNDD-FDD wafashe nk'umugambwe mu mugambwe. Rero ntidushobora guca dufatanya n'amatora azoba mu myaka izokurikira.
Mbeko kubwanyu iyo ngingo ifise insiguro nki aho bahari isano ifitaniye n'amatora kamarampaka yimirije canke amatora y'umwaka w'2020. Mbega iyo ngingo ifise ihengaruka ku batitsi barongoye uyu mugambwe. Mbega iyo ngingo ifise ihengaruka ku yindi migambwe itavuga rumwe na leta. Kuri ibi bibazo rero byose twatumiye incabwenge cyane zitatu twatumiye umushyirantahe Paul Nkunzimana akaba kandi ari umukuru w'umugambwe PTD twungurana ni mu kibanza citeka PDT ni ukuvuga Parti des Travailleurs et de la Démocratie umugambwe w'abakozi na demokrasi. Mwiriwe neza Paul Nkunzimana. Murakomeye?
Ego turaho mukuri.
Ego turi kumwe kandi na Professeur Libera ntibashira kandi yigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles aho ni mu gihugu cy'Ubiligi. Mwiriwe neza ntibashira kandi.
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Ndamahoro ndamahoro.
Ego turi kumwe kandi na Professeur de Gracias Nkinahamira akaba ari Bujumbura Burundi. Mwaramutse neza Nkinahamira.
Mwaramutse neza. Ndamahoro namwe.
Ndamahoro turakomeye.
Okay, très bien.
Natwe bwe nuko. Yego, reka rero dutangure kuri mwebwe Nkinahamira ingingo nkuko muvyumvise ingingo y'abagumyamanga yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza imboneza y'umugambwe ntayegayizwa mwebwe muyiha iya siguro.
Bon, yaza kwari kindo cyoroshye cyane. Umugambwe imigambwe ngaha mu Burundi irigenga yose kandi yafise amategeko yo gukurikiza. Ingene umugambwe witwara na ingene utora abakuru babo birasanzwe bisanzwe byasanzwe bisanzwe cyane. Iyo ni ingingo y'umugambwe nibaza ko ata kintu gishasha kiri ngo kigitangaza. Ikibi ni uko umuntu yaba yibaza ngo ni ingingo iriko irategura inzira y'ibi na biriya mugabye abantu bashobora kwibaza. Iyo ikintu kibaye umuntu wese ashobora kwibaza ibyo ashaka nibyo.
Kubwanyu
nibaza ko ingingo ifashwe n'umugambwe ingingo ifashwe n'umugambwe ari interior du parti donc nta gitangaje kirimo.
Kubwanyu rero nta sano rihari n'amatora yimirije Kampala mpaka mu kwezi kwa gatanu canke amatora yo mu 2020.
Oya, kubwanje n'ukuri nta kirimo kandi gituma atakirimo nuko mu bisanzwe mu mugambwe barafise ukundu basanzwe batunganya iby'imigambwe kandi birahari ukurikiza amategeko ngaha ibintu byose bigenda bica ku murongo bikurikiza amategeko. Aho umuntu yoba yibaza ati byo bihuriye n'amatora n'amatora aracyasigaje imyaka ibiri irenga hanyuma ayereke ndoze ibya referendum ya constitution nayo n'ibintu absolument de comment dire de niveau national absolument souverain décision souveraine donc nta bihuriye nuko umuntu kandi none bagiye gutora referendum murumva umukuru w'umugambwe ntarimo referendum nta byizambwe yinjiramo.
Reka duhene ijambo mushya ntahe ntibashira kandi Libera mwebwe insiguro muha iyo ngingo y'umugambo uri ku butegetsi niye?
Libera? Isiguro iki? mu Kirundi cyangwa no mu Gifaransa risigura umuntu abona kure umuntu afite imigambi n'imigabo y'ukubaka y'uguteza imbere igihugu ivyo navyo bigaserukira nivyo mu byumviro cyangwa mu majambo cyangwa mu nyigisho cyangwa mu mpanuro no tanga karorero mu Burundi nk'umugano wa Rudoviko kwa Gasore murazi mwese ijambo yavuze ipona heje gutsinda iryo jambo yavuze none musi riraca rirumvikana rivuga ivyuno musi ariko rahetse imyaka irenga 250 arivuze nshaka gutanga karorero ku imboneza nyakuri n'umuntu abona kure agategura kazoza kugwaruka kw'ico gihe n'uruzokurikira icaka binovuga ntayigayizwa ntayigayizwa no kuvuga ko mu iyo mboneza ni izokwamara imboneza mu muri umugambwe wiwe no kuvuga atawundi mu umugambwe ashobora kuba ingome imboneza nkuyo insiguro rero ndabiha ni ibintu bisanzwe kuko sivyo no musi tufashe ngahera muri ibihumbi bibiri n'indwi igihe time mu munyororo watwara mu mugambwe CNDD-FDD yari integuro y'ibi byose turabona no musi asivuze ingene vyagenze mu bihumbi 2010 sivuze ingene vyagenze mu 2015 ubu rero ko himirije ibi by'amatora ibirizwa shingiro tukaba twimirijwe n'amatora mu 2020 ni ibintu bisanzwe c'est tout un processus uno musi rero bamugize imboneza ariko rero gira turaje kubigaruka ko kusiguro imboneza yuko atari imboneza tufatiye kuvyumviro ku majambo avugwa kubikogwa
hari mushikare libera hariho ivyashikirijwe n'abagumya banga umugambwe CNDD-FDD bavuga ko hariho ingingo yafashe zikomeye zirimwo kuvuza ku buntu abafasoni bibungenze eka abanyeshuri baje mu mashuri mato mato bakakuri gusa izo singingo zotuma umugambwe nazo umugambwe abanyamugambwe bavuga ko ari imboneza
hariho abashakashatsi benshi bagize ivyegeranyo barekana yuko ivyo izo ngingo zafashwe yabaye amajambo fatiye mu gisata c'indero abavyeyi uno munsi amahera batanga ararenge kure cane amahera batanga ko Minerval ku bavyeyi hariho benshi bahasize ubuzima bitwa ngo agiye kuvyara ku bundu bagaja mu bitaro bagasanga nta bitanda biriho ivyo vyegeranyo vyose rero birekana yuko ayo yabaye amajambo nta babitaye mu rudi batiteguye nta karusho kabonetse uno munsi abari mu Burundi gira barabibona mu gisata c'indero vyabaye amahinyu c'était du populisme pur jus pour des raisons politiques politico-politiciennes
ego me professeur Nkunzimana namwe mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo muha isigoronke iyo ngingo yo kumugena perezida kugira ngo abe imboneza ntayigayizwa y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
ego mbakoze twebwe ku mugambwe perezida Tsunguru nani turabona yuko iyo ngingo ijanye n'uko umugambwe uringanijwe n'ukuntu ubona ukuntu ugira imigambi yayo n'ukuntu twari igihugu ariko umugabo icyo navuga n'uko uko umugambwe umwe wese utegekanije uringanijwe utereza kubahirizwa niyo uwo mugambwe ubibona uko kazi uko ari uburenganzira bwayo kaho ariko mugabo ivyo ntivive ibintu vya leta kuko muri iki gihe none usko muri iki gihe areze n'imanyu tari birebire gose guverinoma irinjira mu migambwe nyango nta muntu umwe atazi ukuntu muri iminsi hari imigambwe myinshi usanga yagabuwemo ibice bingahe basanga abantu ariko imigambwe biduga avuga yuko guverinoma yabatwaye umugambwe n'ibindi n'ibindi ibyo rero ni bibi cyane rwose kuko birakenera yuko mu gihugu imigambwe ikora igakora nk'uko iyo ngene ibyumva ikiringaniza ngene ukuntu iyo migambwe ibyumva amategeko yayo ayo migambwe kandi igenderako akaba n'ikindi kibazo kandi abone ko ndavuga yuko izo bitoba n'ibitoza leta bitoza yuko guverinoma itoza itubona byinjiramo bizeye kandi n'ikindi kibazo cyerekeye rayifite kuko umva iyo guverinoma igiye kwinjira mu bintu by'amadini cyangwa amadini akinjira mu bintu bya leta ibyo bica bituma igihugu gisambuka nacyo gituma twebwe umugambwe w'abakozi ba demokarasi perezida tuvuga ntituvuga tuti Burundi bwotuza kuba igihugu layika kuvuga atadini na rimwe kegamiye cyanke atadini na rimwe kinjira muri leta ikiganiro rero je ndibaza yuko kijyanye ibitwo turavuga nibaza ko bijyanye cyane rwose n'ibintu byerekeye demokarasi je nkabona rero yuko harimo demokarasi mu bice bishika nka bibiri ari demokarasi politike akaba na demokarasi sosiyale naza kuvuga n'ubyerekeye ibyo umugambwe wacu perezida tumwira ni ubutegekanya ku byerekeye ibibazo byose byerekeye iki gihugu ibyo byerekeye demokarasi politike byarayifite nabivuze ibindi byerekeye imigambwe wowe ntibishoboka yuko mu gihugu ushobora gusanga hariho imigambwe usanga ufise ngo nyakuri ya mbere nyakuri ya kabiri nyakuri ya gatatu itari nyakuri cyangwa ugasanga umugambwe umwe urimo ibice bishya bitanu bitandatu indwi ugasanga ma sosiyete sivile ni uko nyine ugasanga mu masendika ni uko nyine amasendika kandi umuntu umwe wese azi yuko amasendika afise uruhara mu byerekeye ubuzima bw'igihugu na cyane cyane mu kurwanya agateka n'inyungu z'abakozi
icyo ni ikibazo professeur
hanyuma hakaba n'ibindi bibazo byinshi byerekeye liberté de presse liberté d'opinion ibintu ibyo ni byerekeye yuko abantu basabwa kugira inama uko babishaka ibintu byose byerekeye uburenganzira bwo kugira imyerekano ibyo byose bituma yuko iyo demokarasi politiki ifise ingorane uvuga rero yuko icyo kibazo mabajije feke imboneza ntegayezwa cyenda navuze yuko ivyo umugambwe ubibona yuko bigira uko umugambwe ashobora kubigira ariko mugabo ntikibe ikibazo cya leta ntikibe ikibazo cy'igihugu kibe ikibazo cy'umugambwe wonyine gusa nk'uko imigambwe yose yategerezwa gukora nk'uko ibyumva ayo mababi ayo manyakuri n'abatari nyakuri n'ibindi byose amasendika
ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose Paul muri ko murashikiriza
bigashobora gukora nk'uko abantu bashinze ayo mashyirahamwe bashinze iyo migambwe
bazumva icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mwavuze ariko professeur mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose Paul Nkunzimana ikibazo kivuga ko hari imigambwe myinshi yigaburamo kubiri na société civile ugasanga kenshi na kenshi harimo imice myinshi icyo ni ikibazo umuntu yo kwicarira tukagitorera umunsi kugira ngo turabe izo ndyaneka nayo iryo kumirirwa ryamariye muri maroganizasiyo nka yose mu Burundi haba imigambwe haba ayo mashyirahamwe icyo ni ikibazo tuzogaruka ko ariko muri iki gihe reka tubanze duhe ijambo umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika turi kumwe Peter mwiriwe neza muratwumva Peter
yego cyane ndabumva
izina ry'ikirundi ni nde
itaraki
Ego muri hehe?
Biteka mu Burundi.
Murafite ikibazo murafite cyimviro turiko tuvuga cyane cyane ku nyingo y'umugambwe uri ku butegetsi kugena Perezida Pierre Nkurunziza imboneza ntayegayezwa y'umugambwe duga ku ijambo ikibazo cyimviro.
Cyimviro.
Yego.
Iyo nyingo twe twarayishimye cyane rwose kuko umugambwe wose ufite ibintu bitunganiza ukwabyo. Ugaheza ukabona yuko wowe bigenewe babikwiye cyane twirwanya ibyo turabishyira kuko twagerageje kuraba mu bakuru b'ibihugu bose bamaze gutwara Burundi ntawe ni mukuru w'ibihugu amaze gukora nk'ibyo uwo mukuru w'ibihugu wacu Pierre Nkurunziza yakoze ntiyigeze riboneka aho tumara imyaka hafi icumi irenga turi mu mahoro umuntu yitembereza agira nteka icyo kimwe cyose kironka twese barabishimye cyane kuba baramutoye kuba imbonezo ni imbonezo kweri arabikwiye hanyuma babandi nabo babyara nka sinzi icyo babyankira nk'aba nibaza yuko ahubwo nabo baraba neza igituma babyara kuko twebwe turabibona
Amerika tu hijambo du hijambo professor de gracias inamira gidi chavuze kuvyo mushikirije mu kanya gatoye cyane gose
yego cyane je ndakunyarukiriza bo mu byukuri nibaza yuko ibyo turiko turavuga birumvikana ku muntu wari we wese yavuga urabona nka libera yavuze ngo aravuga icyari cy'imboneza aravuga icyari cyo ntayegezwa yego n'uburenganzira bwiwe z'uko kwabyumva mugabo nibaza ko ngira ngo aheruke Burundi kera urabona iyo avuze ati nka rwa gasore ibyo nta misi yamaze mu Burundi bari bamaze kubona yuko ahageze bacira bamutwara ubwo nyene na nguru nziza baramaze kugerageza kenshi kubera bamaze kubona ibyiyumviro byiwe kugira rero ibintu byo umuntu ariko aravuga ngo ibigeze ngaha iby'ukuri n'ukuraba iminsi tumaze igera ku myaka 15 hafi ukabona ko ukuntu abahutu n'abatutsi babanda ukunda abarundi bumva ibintu ukunda abarundi bumva ukuri ugatubona ko hari ikintu cyahindutse iyo rero Libera ariko aravuga ibintu byo mu 2010 na 2015 byari kumvikana iyo asubira akamanuka gatoyi agasubira inyuma nyuma akavuga n'ibindi kuko ibyo mu Burundi byatanguye guhorana mu 2010 gusa none tuzi ngahabwira tuvuge kahise k'igihugu tuzi ngahabwira ngo tuvuge ibintu bigezweho kuko umugambwe wese bose urashize ku ntu witunganije ibyo n'ibintu byumvikana cyane rwose kandi umugambwe rezo ugafata ingingo nk'uko byumva upfa kuba uri mu mategeko nta kindi ibyo rero ndibaza ko ataho bihuriye no kuvuga ngo imboneza cyane hanyuma rero nagiye mu ishuri kuri Imana Paul yavuze ukuri rwose cyane ngaha a diferansi ya demokarasi politike demokarasi sosiyare yego certainement ndibaza yuko umuntu avuze ati nta madini akwiye kujamwo urabyumva nta madini akwiye kuvamo donc il faut absolument ko defende la laïcité ibyo ni ubushyirire ndi d'accord absolument laïcité nta madini akwiye kujamwo imbwaga ikintu noza ngagaruka ko n'ibindi bita nyakuri ibyo bintu by'ingorane byo mu migambwe biva kuri bene migambwe wonyine urabona mu muryango hama hariho hari ingorane igihe serugo adashobora ngo atore umuti ingorane aragira ingorane akizigira n'umukenyezi wiwe akazigira njanga n'umwana wiwe ugasanga ibintu biri hejuru hasi hejuru kandi aho nta wundi muntu ndaza kubeshya ngo ni nakayadi mu migambwe rero hari abayitwara akaba n'abayigize muri icyo gihe batanguye gucwana bamwe bakaza abandi bakaza hariya ntibashobora kuvuga ngo ni nako yabigize ngo ni leta yabigize ni ukubanza kuraba nyine ubwabo igituma kuko umuntu agiye gucwana niba agashobora n'ubundi bumvikana ko bishobora kwangana donc ibintu by'ibice ni mu mirambwe nibaza ko atamunzi yobwira umuntu abyegekako atari mwene byo yavuye kuri gestion interne hanyuma rero nagira mvuge kuri uyu Peter yageze kuvuga aravuze neza cyane aravuga ati ni ingingo nziza cyane kandi iba mu mugambwe umugambwe wose uritunganya kandi aho icyo biva ko biva kuri ibindi byimbito nabivuze kare muri abo bintu by'abana bavuka bagakura bakavugwa gusa hakaba n'iby'abana biga bakiga gusa naho Libera yavuze ngo si byo cyangwa yarukino kera jewe ndafite abana b'abuzukuru bavuka kandi nta kintu umuntu arinda kure barabizi
reka duhe n'ijambo rero reka duhe n'ijambo Libera ntibashira kandagira icyo avuze ko ucimbura cyashikirijwe na Peter Itaraki mukane gato
Peter Itaraki ni po ikimundo bivuga ko nuko atamahoro ariho notanga karorero ngiranoze Peter ntavyazi cyangwa ntaravyumva witwa Simon Bizimana yoba yarayapfuye kubera yatotejwe uyo Bizimana akaba yanze kwiyandikisha mu matora ndakarorero ntanze aho sinirwa ndavuga impunzi z'abarundi kuri intwaro ya Peter twari tuzi yuko atamuntu azosubira guhunga hafi ibihumbi birenga amajana ane by'abarundi byahunze hanyuma rero urumva Peter aho yihendera no kuko avuga ko ari amahoro nta mahoro ariho ikindi ibyo yakoze uyu Nkurunziza nyine Petro Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi nuko uno munsi u Burundi mu bihugu bya nyuma abikenye abarundi baguwe sitono kwire Rwanda bivuga cyane n'ibintu abarundi bose bazi icyo nagomba guhereza ko kwikizokiza u Burundi nuko abatwitwe twiswe ngo twarize turi imboneza z'abarundi twovuga n'ukuri tukavukunda uko biri kuko abarundi batwumviriza nibo bafise ukuri nyakuri baravye ingene babayeho no munca make rero imboneza nyakuri ntiyigwarafatwa ingingo imboneza nyakuri ibonekera mu bikogwa ni n'amarezulta ubuno munsi rero mu Burundi na marira ya marira menshi nta butungane buriho mon collègue Nkozimana ya bivuze mu byerekeye bonne gouvernance ni façon générale et résultat rero z'uno munsi ntabwo bisa bisana nuko imboneza nkuru ziza imboneza yo bantayegayezwa nivyo umugambwe wiwe urashobora kumugira imboneza mugabo ntaca bimboneza kuko umugambwe wabifashe bibonekera mu bikogwa
yego reka duhe n'ijambo professeur Paul Nkunzimana agica avuze nawe nyene kuvyashikirijwe na munywanyi itaraki Peter mukanye gatoyi cyane
yego murakoze Fredy ariko nashaka kuvuga yuko waje kumbwira mukanye yuko hari ibibazo ngo byosubirwa mu kindi gihe gukora yuko ngo bitajanye n'ibyo turiko turahaga muri iki gihe ega kuzukuri noneho nanoneho n'abandi ko turayaga babarigarutse ko haba kuzetera amagara y'abantu haba kuzetera amahoro umutekano n'ibindi umva izereke imigambwe n'ibintu bihambaye cyane rwose kubera yuko umuntu wese kubera iyo ngingo yafashwe abantu bashaka kugira ubwoba yuko gishobora gutandukira guverinoma bigatandukira leta nje navuze kuba gitangura yuko ibyobonye byoba iby'umugambwe gusa mugabo ntifatire leta ntifate guverinoma ntifate imigambwe nkuko ibintu bimaze imyaka itari mike biba ego ku by'ukuri bo izereke imigambwe ego imigambwe idafise abanywanyi idafise abayirongoye ariko mugabo urumva guverinoma nayo ifise umugambi wo kugira ngo demokrasi iyo demokrasi politike nariko ndavuga iyo demokrasi politike ntihabe kugira ngo habe intwari y'umugambwe umwe gusa ibyo nabyo ntibishoboka kuko urumva abantu benshi mu Burundi ngira ngo mwese murabizi nta muntu atabizi avuga yuko ibice birenga 80% by'abarundi bakenye bakoresha barasha no gukoresha na dolari imwe n'ibice 90% ahubwo bakoresha ubusa 0.05 y'idolari ku munsi uba ubukene ntanye uba narogwe imigambwe nabo nyine benshi barakenye nacyo gituma baca babahendahenda bakabaha ibyicaro bakabaha amafaranga n'ibindi kugira ngo basambure imigambwe ego nivyo gawe yavuze uko biva ku banywanyi
ariko cyane cyane Professor Paul Nkunzimana icyo kibazo
uko ikeneye uko iyo migambwe idashobora kubaho
icyo kibazo kiri mu migambwe yose yo mu Burundi
guverinoma niyo yateza gukingira demokrasi ikereka kwishuka mu migambwe naho anyamigambwe bakenye naho benshi bipfuza kuronka ibyo bafunga babeshaho
ariko Professor Paul Nkunzimana imigambwe yose mu Burundi irafite icyo kibazo cyo gucanamo
uti
imigambwe yose mu Burundi irafite icyo kibazo cyo gucanamo mwabuze nyakuri
gutyo uba ni guverinoma ko irabikeneye irakeneye yuko abanywa imigambwe bacanamwe kugira ngo imigambwe nishore kubaho gushobora gukora nkuko yatereza kugira yatereza gukora ku migambwe yayo kugira ngo kukura yuko bagenda bagafata nk'abantu ati bo wewe reka ndaguha ibi n'ibi ndaguhe igiti kinini cyangwa ndaguhereza amahera wewe aho n'umugambwe muri yindwi uriko widoga yuko waraye utwawe warugiye urumva rero ivyonye izo nizo abantu nizo twebwe dutinya yuko ivyo bintu bishobora gutandukira guverinoma kugira ngo ibandanye none ivyo yaho rikora hanyuma itume izo bibazo by'imigambwe bibandanya bicitura bisubira inyuma hariho na libera yabivuze ati bo nk'umuntu yaraye asandaje n'iki kubera yuko bashatse kwinjira mu gambo uba izo ni ingorane rero uba kuko demokarasi ntishoboka mu gihe hakoreshwa inguvu uvuga ati wewe usa kwinjira wewe usa kugira ukuntu kuri oya muri demokarasi umuntu nkuko nako ndabivuga umugambo umwe wese uritunganya uko byumva
kuri icyo kibazo nyene mu kanya gato cyane rwose Paul Nkunzimana turi kuri wewe
ama imigambwe yigenga societe civile uko nyene amasendika hari amasendika nicyo gihambaye mu ntara ya demokarasi sendika iyo iri kuragwanira inyungu z'abakozi iri kuragwanira inyungu z'abanyagihugu iba iriko iragwanira inyungu z'igihugu
kuri icyo kibazo mwakigarutse ko mushya na Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo mwakigarutse ko reka ndakubaze mu kanya gatoyi mwavuze abafite uruhara mu kugabura imigambwe mu gihe nk'umugambwe uri ku butegetsi nawo nyene urimwo izo ngorane twabibonye ko ari abigabuye mu kubiri mu 2015 abari nyuma yavyo bo ni bande baca baba nk'umugambwe uri ku butegetsi nyene
erega nubundi uba erega hari ikintu nshaka kukubwira Fredy n'abari ko baratwumviriza burya mu migambwe urashaka usanga hariho izo bikajya bita amafront ni ukuvuga ushaka usanga harimo abantu batari hamwe kubera yuko basangiye ibyumviro cyangwa basangiye porogaramu cyangwa basangiye ibindi mugabo ugasanga harimo abantu benshi batandukanye kubera yuko binjiyemo kugira ngo barondere ibiti kugira ngo barondere ibibabeshaho kugira ngo barondere amatungo hakaba rero hashobora kuba nko ku kibazo gisa kiriya ushobora gusanga abantu batandukanye naho rero ushobora gusanga n'umugambwe bisaba ko uri ku butegetsi naho nyine usanga izo ngorane zirimo kuko usanga ari nk'ibibazo byinshi ariko ugasanga rero nkabike
batayobora
cyo kimwe ego usanga naho nyine hashobora kubamo izo ngorane
libera ntibashira kandi icyo kibazo cyo kugira ngo habe demokarasi itsimbatare habe imigambwe myinshi n'ikibazo gihambaye cyane rwose mu nzira ya demokarasi ariko nk'uko biko birashikirizwa hariho nk'abantu usanga bari inyuma nk'uko bivuzwe na Paul Nkunzimana abantu bari baryanisha imigambwe ku bwanyu abakora ibintu byo kuryanisha imigambwe nk'abandi
ni ngoro nziza akarereno tanga na ni ico kibazo je kubaza mu kolege Nkunzimana uvuga uti CNDD yacitse mu kubiri mu 2015 nari nabicishijemwo ndavunagura ibyo byose byategura ibi byaraye bibaye kuko abangajwe nabashaka yuko haba alternance mu mugambwe CNDD yuko hariho abandi bagumyabanga bashoboye kurongora igihugu mugabo rero kubera byari ko birategurwa yuko nkuru nziza mugira imboneza yigira imboneza nahegayezwa yarangaje abo bakoranye umugambwe wiwe ucucikamwe ibice nibyo navuze mu 2007 amatwa dusumira avuga yuko muri CNDD ngirankinahamira yompinyuza sinzi ko abizi bari bumvikanye yuko bari barabisanya imyaka 5 iheze ari cyo gituma Rajabu yafunzwe kuko yararamukiwe mu 2015 abangajwe bose abitwa Refondeur nabashaka gutsimbata demokarasi bagashira imbere umurongo imigambi n'imigabo ya CNDD bakiyubaka kugira batsimbata demokarasi abo rero baciye bangazwa kubera hari ko arategurwa nkuru nziza ariko arategura yuko abimboneza eternel nayigayezwa urumva rero bihivyo birajanye
neza
cyane
nakanye gatoye cyane bose
ku yindi migambwe ni ibintu byumvikana cyane ba acha se divise pour régner
ego me mukanya turahijambo Jonas ariko reka tubanze
ntigire nguvu nyinshi baci yacagira imigambi y'ukucamwe imigwi imigambwe anyakuriza imigambwe
reka tuhijambo Deogracias Nkiramira nawe agira icavuze kuri ico kibazo imbere ko duha ijambo Jonas munyarutse cyane gose mukanya gatoya
je ndakunyarukiriza birurushye gose cyane then andanwe ngira ndi kumvugana nabantu bumbi bindu bihari ko jiwe sinazi ko ribera ari mu CNDD-FDD kuko arabivuga cyane bya CNDD-FDD ko kumenga arabizi mu rogenzi ko atabyazi na buhoro buhoro ari yumviye gusanya makapfu gusuka ngaho kuko umuntu yaduka akavuga ngo nkunguru nziza niwe anyakuriza imirya imigambi mbe none abo banyamigambwe nta bwenge bagira ni bijuju urabona ariko bahana n'ubusa n'ubusa donc ibyo byose ndi kwenda bisubira ko cyane ariko ikintu no kubwira nuko muri CNDD-FDD nta nyakuri iriho ibyo turabizi neza ko atayihari niba wewe ayizi ngira ngo yoba yirimwe mu rwego rw'igeza mu CNDD-FDD ibyo byose sibyo kandi aho yoba yagize iyindi CNDD yaba yariguye iyo biri nyakuri donc rero ibyo ndibaza ko umuntu yoba ishaka akabigarukira ngaho ngo ngarutse ku kintu yavuze ati impunzi yavuze ko ari impunzi 180,000 rero nabwiye ngo subiza agatima mu mutwe kurakuze ibera burakuze urabizi hari izindi mpunzi miliyoni zirenga miliyoni n'amajyana 200,000 udashobora kuvuga mbe mupiki abo bose abarundi nkawe cyangwa nk'abo bandi bose no kuvuga rero neza ukabanza kuvuga ukuri kuko udashoboye kuvuga ukuri kakamaro ko tujya ngaya ngo tuko turahari urumva rero ibibazo yavuze Paul ati ibibazo bitarimwo ibyo uko ubwoba gutandukira iyindi migambwe yewe n'ukuri umugambwe witunganije nta n'umwe ujijwe kwitunganiza
ndabona akanya kariko katujana akanya katujana reka duhe ijambo Jonas nawe icyo kibazo nibaza ko tukigaruka ko Jonas mwiwe neza
okay jewe
mahoro muri hehe
bo je ndi mu Kayanza
yego izina ry'ikirundi
okay ningirira imana
okay duga ku ijambo
icyo ntumva ni kimwe uko nyine mama bavuga yuko uburundi ngo bwamabufise ngo buri mu bukene je nufata ko bukene buri hose manyamigambwe n'abakene badasanzwe ahubwo umva bakenye imigambi bashaka gushikiriza abanyagihugu bose bagaca bashinga ijisho umugambwe CNDD-FDD ni ukuvuga umugambwe CNDD-FDD ni umwe mu migambwe myinshi irenga 10 n'iyindi kandi yategera kuba yitunganije ni ukuvuga akantu gakomakomanye muri CNDD-FDD bose bagatonda ko uri hajya gatonda ko batu bitunganye kwabo bavuga ati twagize na akato mugize imboneza mu mugambwe wacu bose bagatondamo bagati imigambwe yabo bakoya gupanga imigambwe yabo ngo batunganye nabo imigambwe azereka abanyagihugu bose bagahundara ku byose CNDD-FDD yigiriye ni ukuvuga rero ibyo byerekana ubukene bw'abanyamigambwe batagira imigambi ubundi CNDD-FDD ifashe umukuri kamugira ikamugira imboneza kuko babona icyo yabamariye nibaje mu mugambwe wabo bitunganye bamugo bukene bw'imigambi batume baraba ibindi bihugu bashaka gutisha mu migambi ubundi ibyo bigaragaza neza yuko abanyamigambwe atakintu batari cyo bakora batazi politiki ubundi umugambi ugize kiriya nabo bagira ikindi bagahanya imbere bajya tugahitamo ubundi rero igihe cy'umugambi umugambi uranguye bagashaka gitonda ko bose byerekana ko iwabo atamigambi bafise nuko bimeze niba bamugize imboneza urubanza rucikira mu kazu k'amatora ibi nabyo byo kuvuga ngo bashaka kumira ku butegetsi abanyagihugu ni twe tumuha si ntabwo n'abanyamigambi kuko bigenda kose bo nibashyira imigambi imbere tuyishime tubahunda amajwi baheze bamukuriye ku iyo manda bavuga yuko ngo agomba kwigumiza ko none ko atagwa turaho yihahabwa n'abanyagihugu nicyo kibazo mbaheze batumira imigambi baba berekana imbere yacu tuyikorere ko bareke ko babundara ku by'umugambwe CNDD-FDD bagize kubera umugambwe CNDD-FDD ni umwe mu migambwe myinshi
yego mbere kandi ijambo Professor Paul Nkunzimana agira icyo avuze yagire kandi n'icyo avuze ku kibazo cy'ubukene muvuze mbega ubukene ntibwo wabuva kuri politiki y'u Burundi yamye kuva kera mu myaka irenga 50 bama mu ndyane z'umwanya wose mushyana Paul Nkunzimana
Ego mrakoze na ndo yabira cyane cyane demokrasi sosiale no bomba nico tugeze code cyabo cyumesa ne gose ngo nta muntu umwe atabona yuko mu Burundi hariho ukene ntangire ari ukene ntangire kandi ninzego mu makuru zo nyene zirabyerekana kare navuze uko barundi barenga 180% arabakene mu Burundi murazi yuko hari ubushomeri ntangere ubushomeri mu hala mubize hala mwakize hariyo ingorane hari wabuze igihe cy'amagara abantu ariko none n'ibyo cy'amagara y'abantu mwazi mwese yuko harimo ingorane zimwe zidashoboka zimwe zikomeye gose ahantu baragwara ntashoboka mu buryo bwo kwivuza arashaka kugwara baragwara za ngwara ziterwa n'ubukene bw'amazi azakorera amashinya n'ibindi cy'amabyaje hariho n'ingwara zadutse ziriko ziravugwa zantega n'ahandi hariho ingorane zerekeye amashuri yake y'inyigisho ngira ngo nta muntu umwe atabona yuko cya kintu eko fundamentale kubyukuri icyo bigiteye ubwoba ushobora gusanga abana baheje umwaka w'icyenda barenga 180 baja mu ibara batagira ibyo baja icyo murabona ku mese nta muntu umwe atabona ko ari ingorane muri za kaminuza hose murabona ibyo bijyanye kandi iri kureshwa mu ngiro imigambi yerekeye bebe n'ibindi iyo zose ni migambi usanga ishyirwa mu ngiro ivuye hehe ivuye mu nzego mpuzamakungu iyo zose z'ubukene ariko ndavuga urabona nko nk'ikawa mu Burundi yashyize mu minwe y'abanyemari gitaba kigwa cyagiye kinda gisubira inyuma ibyo bivuye hehe bivuye ku mabwire y'ibanki y'isi yose ikigega mpuzamakungu FMI n'ishyamba ry'abanyemari y'abanyaburaya ibyo byose byo kuprivatiza byo gushyira mu minwe y'abanyemari amatungo y'igihugu ibyo byose byo gufuta amashyamba ya leta ibyo byose byabona favyagiye ibyo byose byagusha gufasha abanyagihugu mu burane barimo
muriko muvuga Paul Nkunzimana ko leta y'u Burundi yari ikwiye kwanka iyo migambi ishyikirizwa n'amakungu
n'amakungu niyo nyine ategeka urazi uko nashaka kubatabizi kumenyesha yuko ibyo byo kuprivatiza n'ukurikira amashyirahamwe y'igihugu no gusaba amatungo y'igihugu byose by'inzahabu byose by'amanikeri byose by'amaterare n'ibindi ubu naho bisa ibitoro ibyo nizo byaca kuba iby'abanyagihugu nizo byashaka kubatunga none ibyo kubera ko bitwagwa n'abaminisitiri national ibyo usanga igihugu kigenda gisubira inyuma ikawa yahora izana ku bice bishika 180% amafaranga y'agaciro gushaka no ku 90% mu myaka imirimo ubu ibyonye byagiye akagirira gushaka hamwe n'abanyagihugu icyo gifite kikaba bagihebye uba rero iyo nguyo njo nasavuze ati abanyabigambo kuko nta migambi bafise none iyo migambi wivugira nk'ibi ndiko ndashikiriza ariko ndavuga kuva kare yuko ayi imigambo ifite ingorane yuko idashobora gushyikiriza ibyumviro ubwa mbere hoho hariho yuko abantu badashobora gushyikiriza ibyumviro byabo imigambi hariho ingorane yuko kugira amanama hariho ingorane yuko imigambi idashobora kugira
yego reka ndabona akanya kariko karihuta ndabasaba umunota umwe
none urumva rero imigambi irahari ahubwo ingorane zihari icyaki ni uko ata demokrasi politiki ihari kubera yuko kugira ngo hashyirwe mu ngiro izo ngingo n'ayo mabwire ya banki y'isi yose n'ishyirahamwe ry'abanyaburaya n'ikigega mpuzamakungu FMI urumva rero izo zose
namwe profesor
nuko
Libera Libera ntibashira kandi mukanye gatoye cyane rwose
rero demokrasi politiki rero demokrasi sosiyale ugiye gushyira kujya mu ngiro akiri ko demokrasi politiki
ba mukanye gatoye cyane rwose Libera ntibashira kandi ikimuro cha Jonas cy'ubukene mukanye gatoye umunota mu
akanye gatoye cyane ubukene bwarabaye ndeze mu Burundi hanyuma abanyamigambwe nkuko mukorega ariko arabivuga Nkunzimana nta burenganzira bafise bwo gushyira ahabona ibyiyumviro byabo ngo biyamamaze berekane imigambi n'imigabo ikindi nagomba kuvuga ni uko imboneza ibonekera mu bikorwa mbega nkuru nziza mu myaka 30 bazomumenyera kuki bazomuvuga kwiki mfasha karore ngumushinga ntahe bagaza heruka kwitaba imana turazi neza yuko les infrastructures uburundi bugendera kuno munsi nankuru nziza we nyenera vyivugiye no ningagaza vyobatse nkuyo yari mboneza yarafise ikimwe bita vision imigambi n'imigabo no wanguru kwava ravuga ko runyaruka nkuru nziza yarubatse ama stade mu gihugu mugabo rero sinzi kwa ama stade ariyo yari ni priorite iruhande y'amashure iruhande ibintu by'ibitaro
muri kumuvuga ko atamashure yubatswe
buri nyine ubworozi
muri kumuvuga ko atamashure yubatswe
amashure yarubatswe mugabo ni bisaka burazi kumesha atasakaye menshi narimwe ntamashuri arimwo ntabarimo bagira ntabitabo biriho nta na programme bafise irashe mokore ngozimana yabikishijemo l'école fondamentale yabaye fiasco uno munsi muri poste fondamentale nta programme bafise amashuri munoze mu myaka imwe nta nibitabo bafise
ego mire reka duhe ijambo umushya ntahe degrasias nkinamira nawe nyine agica avuze kuyashikirirwe na Jonas avuga ati ika imigambi irahari irashe abanyapolitike nta programme yabo bafise duga ku ijambo
yego ariko ngira mbanze ndagusaba ikintu kimwe nyakuru wa Frederic nokuri wantumiye uramba kanya nanje mvuge kuko sinza kumviriza abari kuvuga amahano gusa ta kindi kirimo kuko jewe uburundi ndabuzi nibwo mbamwo kandi narabaye ngo kuva kera ibyabagaza n'ibya mucumbero n'ibya wiba ndabizi urabyumva ndashobora kubivuga ku byinshi cyane ubu rero iyo bandi bari kubaravuga bumva kanya basi mvuge gakwiye kuko mbona aribo bari kubaravuga bonye reka mbandanye rero kuri ibyo by'ubukene jewe ikigugu nakubwiye ko ndakimaze mu minsi myinshi ingorane zarabaye n'ingene nicyatumye ndakibamo nkamara imyaka 20 yose birahari n'ibintu bihari biboneka mugabo jewe uko nakuze ndi ngahe burundi gushika mu 1996 ndabuvuyemo nari ngaha nari mu myaka 48 donko ndabyibuka neza cyane donko ndabizi neza nyine byagetse ninge nagarutse ndabisanga rero nasize Burundi bumeze nabi cyane kandi nabaye ngo kuva kera narabaye n'umutware n'amaye n'umudirector general ngahaye muri iki gihugu donko iyo ariko baravuga ngo abantu barakinye je ndibaza ko ariko babura ikindi gihugu cyari kicyo ngaha mu Burundi kuko ubukene bwari buriho ndaho bisa bingana ndonda ngaha ubundi abandi barashobora kubara indubu zenya barashobora kubaho neza bagafungura tangorane nimwe jabwigo data nsomvuga ko ni bose ijana ku ijana mugabo ubunye abenshi bararabariye kandi barashobora kurima ibintu bibakwiye hariho umuntu yari kwaravuga ibintu by'amashuri ndabizi cyane kuko nabyo nsanzwemo kuvuga ngo ngo amakaminuza ntacamaze ngo ikore fondamentale ngo yaronye bon mbega ko bavuga iyi Burundi amakore fondamentale hose hari ngaha uni budoreyase ari mu bindi bihugu byose kandi nuko nitwa yizi kuri iki programme ingorane zo mu ntango zirashobora kuhaba ibyo n'ibisanzwe muhini mushasha utera amabavu n'ibisanzwe hanyuma rero kuvuga ngo amakungu niyategeka kengira ngo yari kwavuga si mu Burundi prezida aho tumaze imbisi yose tugaturanigana n'amakungu kandi tuyatsinda tumaze gutsinda imanza zishika gute hanyuma akavuga ngo amakungu niyaza gutegeka nka iyo kudata wanje ni vero economic hariho toujours des aléas qu'il faut toujours tenir compte urabona nk'ikawa icyavuze n'ukuri ni ukwemera nuko ikawa tugeze guproduisa amatona agera ku 60 kera turamanuka kuri 30 turamanuka kuri 20 nayo inga ubungira ngo tugeze ku 15 kubera atawayitayeho mugabo hari ikintu cyo kunagura ikawa yari hari ama projet muri Banque Mondiale hari apa près 80 millions de dollars yatanzwe juste mubwira ngo bashobore kunagura ikawa dore ibyo biri ko biraza biba ari by'ubutare biva mu gihugu niho tugitangura kubwimba niho tugitangura kubushora kandi ndetse n'ingaruka yazo byiza iratanguye kuza usanzwe uzi ko atama devise tusironka ava hanze ubu rero turayakoresha kandi tubize dukena n'abakozi bamwe bahembwa ipetoro irahari turafite indangurane imwe ihari ndetse yose urabona n'ibintu by'igihugu urabyumva rero ntakunze kuvuga ngo ngo nakango bazumumenyera kuki ngo bazumwibukira kuki uraze ibintu maze gukugwa muri iki gihugu mu myaka 15 bisumba iby'abazungu bakoze hamwe n'amarepublika atatu yakurikiranye aba ya micombero aba ya bagaza aba ya buyoyi amaze gukugwa ibintu bisumba abo bose kwari batatu basatanye umpeke ibintu cy'ikirere cy'igihugu ibyo n'ibindi bihari ibindi bisura kuboneka n'ubuga ngumunda rikora hakana n'ibyo bikubwira n'ingurya munda hakana ngo impunzi impunzi nizo muri 2015 gusa n'umuntu anyagwa ubwenge ngo bwamujanye
yego mereka
oke uburundi turabuzi twese
yego tubibutse cyo twese kamwe kamwe abandanya kumviriza radio ijwi ry'America turi kumwe na Philbert mwiwe neza ndumva telefone ya Philbert nayo itari kurakora tukarutse kuri cyo kibazo nyene mushira ntahe libera ntibashira kandi mwavuze ibintu bisaba n'ibitaranguwe ibintu to kwibukira ko umukuru w'igihugu ariko abarundi nkuko mubizi benshi bavuga ko hariho ibintu byinshi president Nkurunziza ariko ararangura mwe aho muvuga ko iki murashaka gutomora neza mukatubwira igituma ibyo abarundi bavuga mwebwe mutavyemera
ikindi umukuru w'igihugu z'abashinzwe no gukingira abarundi umutekano bwa mbere navuze twavuze yuko hariho abantu bari nk'amayombo majana n'amajana bari mu bahunze kubera umutekano w'iwe wabo wahungabanye icya kabiri ni uko umukuru w'igihugu abashinzwe kumvikanisha abarundi kubashyira hamwe kuba abana bakiga ata ngorane nyinshi zihabaye uno munsi twabivuze nobwira abatwumviriza yuko hariho gwandiko kwerekana neza ingene ecole fondamentale
yego ico kibazo cha ecole fondamentale tu unkundi tuzokigaruka ko turabe ikintu amashuri yifashe ariko reka manze impijambo umunywanyi ndindira gatoyi reka ndaguhe ijambo mukanya reka duhe ijambo inosa ndindira gatoyi ndindira gato inosa duga ku ijambo urafite kibazo urafite cyumviro
n'ishimire hariho umutimere ariko aravuga ngo mu Burundi bazamuhora ariho abantu bari yishura ariko nahunguka iya mbere amahoro ari mu Burundi cyane abake bajya bahungutse ingene bahasanzwe hameze hano icyo mbona aha uwo mutimere yavuze ngo ntashari kararangura ngo yubatse igihugu afite umupira gusa kivuga na yari yubatse ibitaro byinshi ari bubaka n'amashuri ariko ni ibintu ariko barangura mbona ari byinshi hano mu gihugu cyose hano kari karajyana nta mutekano aho hari ko abantu baguma bahunguka bahunguka atamutekano uhari ariko nawe nyine arahunguka nyirayire amahoro nyine yasasagaye hano yavuze ngo yaramuteye ngo abe imbonesha irisi ndetse efuteze yari abuye toye ko bahunze uburundi ko bataye igihugu cyacu yashatora abantu nibahunguka ama afatikanye igihugu cyacu bacubaka ni hano barabe ko ibintu bitoye imbere kandi bigenda neza
libera ntibarashira kandi musozere kuvyo mwari ko muravuga igituma twahaye ijambo Innocent tuguma tumubura telefone y'iwe ntimarakanya kanini duga ku ijambo rero libera mu nyarutse ariko
yego cyane gose ni nari ko mvuga yuko umukuru w'igihugu ikintu ca mbere ashira imbere ni neza y'abarundi cyangwa ibigihugu biciwe ibyo navyo noze ni ibintu nka bine bikunya mukuru ni cyerekeye amahoro n'umutekano ku barundi bose icya kabiri ni ubutungane no kwita atari bwa ngonda gonde ku barundi bose ata wandya wangura icya gatatu nuko abana b'abarundi bateza kwiga bakaboroheza mu byerekeye ubumenyi kugira batekure kazoza na kazoza ku Burundi icya kane nuko abavyeyi bashobora kuvuza abana babo atangorane bihabaye kugira ni ishure uyu aje kuvuga
musozera mukanya gato ndabona kanya
hagiye nagenda murundi nabivuze nagenda mubaze icishe Simon Bizimana niya batravyumva yaziziki none twovuga no munsi ko hari amahoro n'umutekano umuntu azira kubera yanze kujya kwiyandikisha muri yo referendum
ayo namakuru maze gutohoza mushira nta helbera canke namakuru bumva ku ma réseaux sociaux yishwe kubera yanze gutora ivyo nibintu mushira kwemanga kuri radio
neza cyane gose hariho video bariko baramubaza bamusambisha hanyuma twumvise yuko ejo yacikanye kubera yatotejwe
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika mu kanya tatagu ijambo umushyira na Paul Nkunzimana ariko reka tubanze duhe ijambo Elize mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri he Elize
kuri no mwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
ngenda kuri iyo
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane
ego yewe ndafise numvuga ko ari intererano kuri iyi inuze ya kuri iki kiganiro cy'uno munsi ego nagomba mvuge kukuntu nabonye yuko bisanga ko mwavuze yuko ngo kukuntu bagenye umukuru w'igihugu nk'imboneza y'umugambwe ihoraho ngo byo bafitaniye opposition ivuga yuko rifitaniye isano n'amatora mu 2020 novuga yuko atari byo ariko akundi nyene hama haboneka ingorane amatora iyo yegereje ahubwo nosaba abo bari mu migambwe itavuga rumwe na leta yuko nabo boraba ingene bitunganya bareke kuzoze barabira ku mugambwe uri ku butegetsi ahubwo nibitunganya kwabo kugira baze bitaba amatora naho nibama baraba ati ngo sente defide digizoku bazosanga umenga ahubwo na masu group ya CNDD-FDD kuko bobo ntango bazigera bagira ko badogama babona yuko ari byikora bobo badashikira yego n'ibyo nobaterera
yego me intererano ya Elize ngenda kuri yo mushyana ya Paul Nkunzimana muvuga kwiki
ko murakoze ndo ndibaza yuko nagize ico ndabivuga ko kuva twitangura ikiganiro nashobora gusubira kandi kubibandanya kuko ibintu byerekeye demokarasi n'ibintu bihambaye cyane rwose kuko mu gihe imigambwe idafite ukuntu imigambwe iritunganije ahubwo ni bayireke yitunganye nyine kuko iyo umuntu ariko aravuga ati ibibazo ibi n'ibi n'ibi bituma n'ibi njoje bo iyo tuye ngiye za ko fana matare arwaje kuvuga yuko ngo 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 za ko fana matare go biri hose
izo nika ikole ikibazo cy'amashuri tuzo tugifatira umunsi
bajya ba inyoka yende babitegeka babitegeka gutegeka gutegeka n'ubwo gushira mu ngiro burundi hashyo mu ngiro ijo ijo pene yategetse nabangi siose nisha ngiki ya FMI ariko uzurabe iwabo iburaya mu fasa mu biri ekofo ntayiriho umwana yaje umaka bicena abana bashe ihome 180 kumaka bagenda mu barabara batagicyo baje ijo tabiriho uba rero nuko nabivuze kuva kare batwitangura ingorane zirahari kubera yuko
egome yuko Paul ndabura kanya kariko karagenda reka
imigambwe ishobora kwitunganya kugira ngo imigambwe ishobora kugira uburenganzira bwa manifestation kugira amanama liberté d'opinion amasendika
ndashobora kwikora
amasosiyete n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile
ikonye reka duhe ijambo
mbere yuko turangiza yuko
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ndaguha akanya mukanya Paul Nkunzimana ariko ndabona akanya katujanye ikibazo cy'amashuri ikana programu z'amashuri haba muri mashuri mato kaminuza ni ikibazo gihambaye tuzogaruka ko ariko mushiga ntahe Deogracias Iramira kamukatewe abanyamigambwe n'umushiga ntahe Elize ngenda kuri iyo mukavuga ko iki mukanya gato umuntu tumwe
ego cyane ubunyene n'ukuri ngenda kubwire urumva n'ukuri jewe ndifuza yuko abarundi bamenya ko kuvuga ukuri ari ubusinga naye ari kindi gishobora guha agateka uwundi muntu kubesha ndakandi bimaze kuko urabona ngo gukora umugambwe ugizigendagize umugambwe umugambwe udashobora kwitunganya we umugambwe wawe ndakamara uko kuwushiraho ufumureka famureka bikaba biheze nayo kuza kuwushira ukaje kuvuga ngo naka yambujije kuwukoresha nibaza ko ari ubujuju nabwenge burimo cyewe nta mugambwe nokora hanyuma nje kuvuga ngo ni naka ariko arawujira kandi nanjye ariho ndi ari jewe nyemewe donc kuvuga ukuri ndibaza ko ari byiza cyane ikindi nacyo ndugaruka ko nuko ari kwavuga bagaruka ibyo by'impunzi ibyo by'impunzi ndemwe kuko turo turavugana na Libera ariko aranyumva ngaha uwo mubaza icyo yahunze yo kivuga nako ntigeze ahunga ari hariya mugandi bindi gusa bivugwa akabijako
ndabona akanya
reka ndagwereze ndazi ku mwanya ndiko mwanya uri kuraza kuko nukuri ngaha je ndabivuze na mbere n'ubundi ndabisubiramo abahunze ngaha bagenda gutora impapuro muri pasi bagatora amapasiporo n'amaresepase bagatora muri banki gutora amafaranga je igihe umunsi mwana n'imisi minota 30 gusa n'amabombe yariko aravuga ku nzu iwanze icyo ndiko ndavuga ni ugusuka ngo guhunga ni byiza cyangwa guhungane ngo biryohere ubu cyangwa
ibijyanye reka duhe ijambo rya nyuma umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Vincent muri Veneza muri hehe
ndingaho ikigali mu Rwanda
izina ry'ikinyarwanda ninde
Veronarese n'intererano nagira nange mbega nkako tubona umenga no kugira umuntu ikomeze guha Petero Nkurunziza igitinyiro kugira ngo akomeze kuyobora igihugu ata muntu n'umwe ashobora kugira icyumvira ashikirije mu gihugu turiko turabona umenga abantu barabandanya gutega ubwoba abandi bariko barapfa mbega nariko ndabaza umushinga ntaye ko n'inararibonye muri politike ko abona kazoza ku Burundi mbega bizohava bigenda gute ko
ndabona akanya katujanye reka tubaza abashinga ntahe kazoza ku Burundi nkuko Vincent ariko arabibaza kazova hehe reka dutange kumushinga ntahe Libera amasogo na 30
kuno reka tuzova mugwaruka rurengera amacakubiri yigishwa kuko ugo gwaruka ni goro rucugwa bufuna buhoro ahana harimo basenze DFDD birirwa barahendwa abo bimbonera kure nuko bikwita gashi bakaja hamwe nabandi n'urundi gwaruka bagategura kazoza ku Burundi na kazoza kabo
yego mu Shanghai Paul Nkunzimana kazoza ku Burundi
yego kuri kazoza ku Burundi mo cyane ubugambo akoze demokrasi cyo tugura ni cyo cyabashyize bakera kuba ingora zitangwe kuba mu kwezi kwa kane mwaka 2015 cyebwe twaregera imigambwe yose turegera n'amashyirahamwe yose turegera n'amadini yose twamaze gushika no ku masinyature ashika 5,308 kugira ngo ashobore kuba mu gihugu inama rukokoma ya bose itora inyishu ubundi bufise imigambwe yose amashyirahamwe yose amenyeshamakuru bose amasendika kugira ngo bashyize ibyumviro byabo kugira ngo haboneke inyishu mu kubibazo abarundi bafite ata abanyamahanga bagiyemo ibyo gushyikiriza ibyumviro rero nk'uko wajya wavuga
ushyikiriza
ubujuju ntabwo ahubwo ni
ubwenge reka tumuhe ijambo de gracia sinkinahamira mu kanya gatoya namwe mu kanya gatoya de gracia sinkinahamira kazoza ku Burundi
Mushya
naye nkiramira de gracia ijambo ni gwawe duka ku ijambo banani duka ku ijambo musozere
mu kuri niko kuzozana iterambere n'amahoro twemeye kutokuvuga ukuri kuko urabaza uyu ugasanga yikwegera akunda akakwegera hariya akazoza ku Burundi kari mu kuvuga ukuri kwesha nibyo byatubwiriye ibintu bibi byose byatwononekaranye ni kubera abantu batigeze bavuga ukuri babesha rero ariko ndavuga nk'uyu Vincent w'i Kigali arakwiye kwirabira ko deja i Kigali n'i Burundi ingene hari ubutandukane bushobora kuvuga ati uriya ni mboneza cyangwa si mboneza nibyo ziye nuvuga ndakenze ukuri nako niko kuzokwamba guteza imbere ibihugu byose kubesha ndaho bizotugeze murakoze
Mwusi ya nae deugrasia inamira ndagushimi chane gose kukanya mga toi kukila ngotugani ye kuyuazo ihambaye chane gose ikiwazo jihambaye chigenwa eka ingi ingu ya fashwa ni mugambo yiku utegiti uhugina peza ngunziza himboneza nae gaezwa tulagushimi inamwe mwusi ya nae Polo Mwuzimana kukanya mga toi kukila ngotugani ye turabashimi inamwe mwusi ya nae libiha ni washira kandi kukanya mga toi kukila ngotugani ye kuri yuazo vyo sebi hambaye turashimiye abanyamwanyi biradio ijwi rya Amerika baduteye kamo bagashikiriza ivyimviro vyabo eka n'ibibazo vyabo turabashimiye namwe nshuti mwese mwese mwaduteza amatwi mwakurikiranye ikiganiro cacu dusangire ijambo cyo munsi mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.